Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Tulifigene kerezo jamirongi bili na kane miandagaro umaka wumbi wili na mirongi bili na gata ndatu chuti na mwebakunti na hisi mwugu kulikila radio Nzamba agateka kawe ndabara mkiju ndabahani kazi mwalano makuru tukwa teguri ye na ya kaza kubashi miki kuli zingingo muru muru zikulikila umugambye sende DFDD ngo buracyari kurarondera bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe akamenyesha ko naho abo bantu bazopfa bazosaba ibiziga byabo kugira babicire urubanza. Umugambwe MSD ukabona ko amajambo nk'ayo ateye isoni kandi afise intumbero yo guhuma amaso abarundi kugira babibagize ingorane nyazo zisanzwe zibahanze kubera umugambwe sende DFDD nyene. Ishirahamwe Rukristu Akat Burundi riragabisha kubijanye n'amagara y'abantu aho indwara yadutse n'ibohero rya Muramvya bigategwa impungenge ko ishobora no kwiyongera nari gihe hasanzwe habarizwayo ubwinshi bw'abanyororo. Navyo murabikurikira muri ano makuru. Amashirahamwe yigenga 40 yasohoye kuri uno wa mbere ibaruwa yandikiye inama mpuzamakungu ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu aho yayisavye kongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe ijejwe kuraba uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Kwari gusha ku mayange inkuru imwe mukwayo ni mukanyisase.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Nzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Umugambwe sendede FDD uramenyesha ko ubandanya urondera bagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Mu kiganiro umunyamabanga mukuru wo mugambwe Regariandi kuriyo yahaye abamenyesha makuru ku wa gatandatu heze yamenyesheje ko abo bantu nkaho bopfa ibiziga byabo bazobisaba bikaza gucirirwa urubanza kuvyo vyagirizwa. Tumutega amatwi.
2015 apa ufite mazo utegeze basavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moti ni mugambwe ukivuga ku mugambwe sendefide tuguma tukwiruka ko hajya abantu yombare tuzobarondera gushaka bapfuye bajya bari kuri liste noire liste irondegwa na sendefide gushika umunsi azo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bajishira urubanza kuko twe twavuze ati nuguhebuza hadiso muzi cyo bita guhebuza ni guhebuza umuntu ukavuga uti ubu ubutegetsi butangwa na bene igihugu abandi bose hebura cuka ni gucusa abantu nzi gituma nimva tuzoba iyo bazihanze hari igihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mba tuzitahane zishyikire mahakamani n'isandugu amagufu ntagushimye.
Umugambwe MSD uvuga ko ayo majambo y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ateye isoni kandi ari amajambo agamije guhuma amaso abarundi n'amakungu kugira bibagire ibibazo bitagira uko bingana bihanze Burundi kubera uwo mugambwe nyene CNDD-FDD. Mu mugambwe MSD basigura ahubwo ko ari umugambwe CNDD-FDD na Petero Nkurunziza batembagaje inzego mu 2015 mu kwemera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza biteye kubiri n'ibwirizo shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha. Dukurikire Epitas Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD.
Ibi ni ibintu biteye isoni cyane ni ibintu vyerekana ko Uburundi buri mu bibazo bwo kubura indongozi bwo kubura abategetsi babona kure. Abarundi bahunze mu 2015 batumye igihugu kiri mu kaga nkako kirimo uyu munsi. Sira noneho ibi bintu dukunda kubivuga akatari gake mu 2015 abashatse gutembagaza ubutegetsi n'umugambwe CNDD-FDD n'umukandida wabo Petero Nkurunziza uyu Reveriendi kuriyo avuga kuko nibo basenyuye amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro ryayakomokako mukibuka neza ko ayo masezerano ya Arusha yavuga ingene abarundi bazobisikanya ku butegetsi, yavuga ingene atamurundi numwe azorenza ibiri ngo bibiri ari ku butegetsi. Urumva rero nabo avuga bagerageje gutembagaza ibyo yita ubutegetsi, bo bagerageje kurondera gukingira ibyirizwa shingiro nayo masezerano ya Arusha abarundi bari barumvikanye mu 2000. Ibyo rero ntibikwiye kuguma ariko gwitwazo nkaho womengo nibyo bitumye igihugu kigera aho kigeze uyu munsi, ahubwo bikwiye gukoregwa ko bikagaragara bikanumvikanishwa neza kwa ahubwo wasenyuye amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro ariwo mugambwe CNDD-FDD n'uyu nkuru nziza wabo, bakamenya ko bakororeye igihugu mukaga. Ingorane zose dufise uyu munsi zikomoka kuri iryo senyugwa, kuri iyo kudeta y'amategeko yakozwe n'umugambwe CNDD-FDD.
Inzamba
ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'agateka kazina muntu. Ishyirahamwe Akat Burundi riratera kamo ku kibazo cy'amagara y'abantu kirangwa mu ibohero rya Muramvya, aho indwara itaramenyekana yadutse haraheze ukwezi kurenga, ibyo bigatuma abanyororo benshi bakikwa n'amagara. Akat Burundi ikavuga ku banyororo barenga 30 barenze, kandi akaba atari imiti ihari ku bitaro, ikaba iraje ishinga n'uko iyo ndwara ishobora kwiyongera mu iryo bohero risanzwe rirangwamo ubwinshi bw'abanyororo. Dukurikire Judith Batuta ama ajeje kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Akat Burundi.
Amakuru dukuri Muramvya avuga ko benshi mu bagwayi bafise umuriro mwinshi bagacibwamo. Abanyororo batatu baramaze kwitaba Imana mu kirimbo cy'ukwezi kumwe. Urupfu rwa Mana Nzigamira Frank rwabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira ku Imana, rwaje rukurikira urwa Hatunga Imana Viator na Iki Chate Egide, nabo nyine bivugwa ko bapfuye bamaze kugaragaza ibimenyetso by'iyo ngwara. Amakuru ava mu bibuhora avuga kandi ko abarenga 30 barembye, bamwe bari mu bitaro abandi mu byumba bapfungiwemo, ariko ico gitigiri gishobora kuba gisumba ngaho. Ikindi gituma iki kibazo giteye ubwoba nuko atamiti iriho ku bitaro, nkuko amakuru twaronsa bivuga. Hari abanyororo basabwa kwironderera ubwabo imiti bakeneye, kandi benshi nkuko mubizi baba badafise ubushobozi bwo kuyigura. Ibyo bigatuma bitera amakenga ko iyo ndwara yoshobora kwiyongera kandi gakwirakwira n'ingoga, na cane cane ko mu ibohero rya Muramvya hari ubwinshi burengeje urugero bw'abanyororo, murazi ko ryarengewe ku bice birenga 800%. Kubera iki kibazo giteye ubwoba, Akad Burundi saba inzego zibifitiye ububasha gufata ingingo n'ingoga kugira ngo bakingire amagara y'abanyororo atawundi arasubira gupfa. Akad Burundi irasaba cyane cyane ko horungikwa n'ingoga umugore w'abaganga b'inzobere kugira ngo hamenyekane bidatevye iyo ndwara iyo ari yo, abagwayi bavuzwe nk'uko bikwiye, barunke n'imiti. Akad Burundi iributsa ko hisunzwe ingingo ya 24 y'amategeko Nelson Mandela janye n'ingene abanyororo bategezwa gufatwa, abantu bafunzwe bategezwa kuvuzwa nk'abandi hatisunzwe ko bari mu munyororo. Amategeko y'u Burundi nayo nyene arategekanye uburyo bwo kwitaho amagara y'abafungwa, na cyane cyane ingingo ya 25 y'ibwirizwa shingiro hamwe n'ingingo ya 33 y'itegeko rigenga amabuhero. Muri make, kuba umuntu afunzwe ntibikwiye kwaca yaka uburenganzira bwiwe bwo kuvugwa. Akat Burundi irasaba kandi ko hokorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane neza uburyo abo bantu bapfuye nibo zatumye abo bafungwa bitaba Imana.
Yari Judith Batutama ajeje kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Akat Burundi. Amashyirahamwe 40 yigenga arasaba inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ya ONU ijeje agateka kazina muntu kongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe ijeje kuraba uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Mu ikete yasohoye kuri uyu wa 24 myandagaro, ayo mashyirahamwe ariyamiriza ihonyango ry'agateka kazina muntu n'ukudahana bikibandanya mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2027 ariko aregereza. muri iyo kete tubibaze Bertrand ngenda kuri yo
muri iyo kete yandikiye ibihugu bigize inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijoro ateye akazi na muntu aya mashyirahamwe 40 agizwe n'ay'abarundi ekana mpuzamakungu avuga ko ibijanye n'agateye akazi na muntu mu Burundi bikiyateye umutima uhagaze aya mashyirahamwe hanari agateye akazi na muntu avuga ko hakibonekeza abantu babugwa irengero ubwicanyi ndengerabutungane abantu bahagarikwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko abahohotegwa hamwe n'abakoregwa mabi afatiye ku gitsina aya mashyirahamwe aranegura kandi ko umwidegembyo w'abanyagihugu mu mashyirahamwe yigenga wo baharanira agateye akazi na muntu hamwe n'ibimenyeshamakuru byigenga uguma ugabanuka aya mashyirahamwe 40 yateye umukono kuri iryo kete aragaruka kandi ku mibereho igaragara mu mabohero bivuye cyane cyane ku bwinshi bw'abanyororo ukubura amazi n'ibifungurwa hamwe no gufatwa nabi avuga kandi ku bantu bamara igihe kirekire bafunzwe harimo n'ababa barahejeje ibihano byabo muri iyo kete havugamo kandi abarundi bahungutse bavuye muri Tanzania aya mashyirahamwe 40 navuga ko bamwe muri bo batahukanywe ku nguvu hatubahirijwe ingingo ngendegwa ko zo gutahuka ku bushake mu mutekano no mu gateka kabo aya mashyirahamwe avuga ko bamaze gushika mu Burundi bamwe mu batahutse batswe ibyabo kandi baguma bafise ubwo ku mutekano wabo ku bijanye n'ubutunzi n'imibano aya mashyirahamwe avuga ko igihugu kiguma kirimo ubukene bw'ibintu byankenerwa iduga ry'ibiciro hamwe n'ingorane zo kuronka amaserivisi atandukanye akenewe aya mashyirahamwe arerekana na cyane cyane ko abaganga n'abigisha benshi bariko bava mu gihugu kubera imishahara mike ubuteba kw'imishahara hamwe n'uburyo bakoreramo mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'2017 yimirije aya mashyirahamwe arerekana amakenga afise ku bijanye no kwima umwidegembyo abanyagihugu mu gutanga ibyiyumviro hamwe no kongerekana k'ububasha bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu nzego z'igihugu aya mashyirahamwe avuga ko guhonyanga hagati y'akazi na muntu gushobora kwiyongera mu gihe hatoba impinduka hamwe n'inzego zigenga zo gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko aya mashyirahamwe 40 aharanira hagati y'akazi na muntu asaba rero inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijoro ateye akazi na muntu kongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe iraba uko bateye akazi na muntu kifashe mu Burundi gushira inguvu mu gukurikirana iby'agateye akazi na muntu no gusaba leta y'u Burundi gukorana neza n'iyo ntumwa aya mashyirahamwe asaba kandi ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ijoro ateye akazi na muntu byosubira kugurwa mu Burundi
Bertrand Ngendakuriyo urakenuye mbere yo gusozera ano makuru abanyagihugu bo muri komine Kirundo iri mu ntara ya Butanyerera baridogera cyane ikibazo cy'ubukene bw'amazi bavuga ko babangamiwe cyane n'ingendo ndende bagira kugira baronka amazi no kuba bafise ahantu hamwe gusa bavoma bagasaba indongozi zabo ko zihagurukira ico kibazo zikagitorera inyishu irama izo nido na Evelyn Mukeshimana
nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu ngo waheze igihe kirenga amezi abiri atamaze ava mu mabombo yaho muri komine Kirundo abanyagihugu bavuga ko kuba bafise ahantu hamwe hahurira komine yose bagiye kuvoma nabyo bibabangamira cyane kuko bituma ibindi bikorwa mu buzima busanzwe bihagarara kubera umwanya bamara aho ku moteri barindiriye gushikirwa ngo bavome bavuga kandi ko kuba n'igiciro cyo kuvoma ayo mazi nyene cyagwijwe inshuro zibiri kuyo bari basanzwe bagura ibidimwe nabyo ari ihombo cyane kuri bo
abacu mu Kirundo amazi bari mu bibwe ubu n'ibikiri bimwe wasanga hari amakarita amwe ayafite n'ayandi ubu ni hose amakarita yose twese rero dusigaye duhurira ku moteri ahantu yitwa ku moteri kuko ahantu niho hari ububiko bw'amazi niho hava amazi akwiye kwibwa mu gisagara cya Kayonza ku moteri rero ubu hari ubuzima abantu udashobora kwibaza n'isinzi ry'abantu bagiye guhiga amazi ikirenze ko bahaza n'ababoragi babuze amazi ku masitasiyo baca baza kuhogereza imiduga n'amapikipiki ibyo bigatuma rero abantu tuba benshi tuhagonganiye kandi aha aya mazi turayagura ikiyogereza umukiri ni uko ibido yavuye kubwo amafaranga amajana abiri ubu iguma amafaranga igihumbi n'amajana atanu wanashaka ari aya mazi atwika ibihumbi bibiri bumva ko twibereye mu ruhombo no mu ruho ni nyinshi bashaka kwibaza kuko ujyayo mu gitondo ugataha bugiye kwiha ugira kudimbwa ukagira no gufata urugendo rurerure byumvikana ko bamwe muri twebwe baranze no kureka imirimo ibinini baba bakora bakabanza kubanza kuza kurondera ayo mazi kuko atamazi ubuzima ntibushoboka turasaba dushimitse ngo ishyirahamwe rigide iryo ryo gukwirakwiza amazi ryige kuri icyo kibazo kimaze iminsi itari myinshi rihaze ko ryo gitorera inyishu ku bw'ineza y'abanyagihugu
mu ruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone ngendanwa mu staniro wa komine Kirundo cyo kimwe n'abarongoye iryo shyira muri jidezo aho mu Kirundo kugira bagire ico bashikiriza kuri ico kibazo turabakena.
Nino kuri iyo nkuru ya Evelyn Mukeshimana dushije sozerera makuru twari twabateguriye kuri no wa mbere. Nshimire mwebwe mwese mwaduteza abiri, reka nshimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe kwafashije kuyatororokanya. Pia Gahungu nari kuri mikro nkaba ndabipfurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.